Iyi ni radio izwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25.31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu nyuma yaho n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagiriza ingabo z'u Rwanda kugwana mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo mu mugwi wa M23. Ibindi kuri iyi nkuru twumve Thomas Kamirindi.
Ibi birego bikubiye mu cyegeranyo cy'akanama k'impuguke zihariye za Loni. Raporo ntirasohoka ku mugaragaro, ariko ibigo ntaramakuru bitandukanye nka AFP y'Abafaransa na Reuters y'Abongereza twifashisha muri iyi nkuru byemeza ko byayiboneye kandi ko yashyikirijwe inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Mu birego rero, abahanga ba Loni bemeza ko bakusanyije ibimenyetso simusiga byerekana ko u Rwanda rwohereje abasirikare barwo muri M23 ruyiha n'intwaro, amasasu n'imyenda ya gisirikare. Raporo iti ni gutyo M23 yabashije kwigarurira ahantu hatandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru kuva mu kwezi kwa 11 2021 kugera mu kwa 7 k'uyu mwaka w'2022. Isobanura ariko nanone ko u Rwanda rwaboneyeho no kugaba ibitero ku nyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR. Ibirego bya Loni biriyongera ku bindi by'ibihugu bitandukanye nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubwayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Muri iki cyumweru, Leta y'u Rwanda yongeye nanone kwiyama abayishinja gutera inkunga no gufatanya na M23. Bityo mu itangazo yashyize ahagaragara ku wa gatatu ushize, umuvugizi wayo avuga ko u Rwanda, kimwe n'ibindi bihugu, rufite uburenganzira bwo kwirinda kurengera ubusugire n'imbibi zarwo n'abaturage barwo. Ati ingamba rwafashe muri urwo rwego ntizikwiye kwitiranwa no gushyigikira umutwe uwo ariwo wose urwana muri Congo.
Muri icyo gihe umugwi ugwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu wa M23 wemeye gukura abagwanyi bawo mu gisagara cya Kibumba kiri ku birometero 20 mu buraruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko Goma. Sentare yo kumugwa mukuru wa Repubulika ya Demokrasi ya Congo Kinshasa ejo kwa gatanu yagize umwere Vidiye Chimanga yahoze ari umujenama wa President Felix Tshisekedi ku vyaha vya ruswa yari yakurikiranywe ko nkuko vyatangajwe n'umwunganira mu mategeko. Inkuru dushikizwa na Eugenie Mukankusi.
Iki cyemezo cy'urukiko cyasoje urubanza rwakuriye imvururu muri iki gihugu cyo muri Afrika hagati. Mu kwezi kwa cyenda nibwo umuryango mpuzamahanga ukurikirana ruswa n'ibyaha bitegurwa n'abantu bakomeye ndetse n'ikinyamakuru L'OTAN cyo mu Busuwisi batangaje ubucukumbuzi bakoze kuri Chimanga, icyo gihe wari umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi. Amashusho yatangajwe n'ibyo bigo byombi yerekanaga Chimanga aganira n'abantu babiri batamenyekanye bavugaga ko bahagarariye isosiyete yo muri Hong Kong ishaka gushora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri ayo mashusho, Tsemanga yabizezagamo kuzarinda ishoramari ryabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yumvikana babwira ko nibakorana we azafata ijanisha rye kuri iryo shoramari. Aha kandi anashimangiramo ubucuti bwa hafi afitanye na Tshisekedi. N'amashusho yakuruye uburakari mu gihugu cye, urubanza rwe ku cyaha cya ruswa rutangizwa ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 11. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 3. Ariko Clement Irunga, umwunganira mu mategeko, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yagizwe umwere kuri uyu wa gatanu. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibarizwa mu bihugu bikennye cyane ku isi, nubwo ikize ku mabuye y'agaciro y'ubwoko bunyuranye.
Mu Burundi ho, muri iyi minsi irangiza umwaka, ababa mu ntara ya Makamba bavuga ko bari mu bukene butagereranywa ku buryo iyi minsi izofatwa nk'isanzwe. Inkuru izwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Thierive Ndayishimiye.
Nawe niteguriye ngaho ndashimiye Imana ko ishitse ko nkomeye nta bindi.
Njye nawe niteguriye kuko abiteguye rero iminsi mikuru n'abafize uburyo.
Ni wewe ariko ndayiteguriye neza cyane. Kiretse ko hari akantu gahaze
ahanda bugi fya rekaye biciro kandi hano uri ho ntawo kubona ntiturabibona
ya gufite gurano weri ibintu byose biratirinda bose akacyo mpare cyakajuru
n'abantu bakagira imizi mikuru kabisa
akonda yitegura bivanye nuko amikora ari make
abo ni bamwe mu batwaganiriye kuri uyu wa 2022 Kigarama ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba batubwira kugene biteguriye guhimbaza cyane cyane umunsi mukuru wa Noweli ubukene bavuga ko bwavuye kwindagurika gy'ibihe byatumye imyongo ikama abarimye nibaba bacimbura ibyo barimye muci nkuko byemezwa na Minani Violette umurimyi akongera akaba n'umudandaza
yanini ngani batako bari nka ruruzuwo rwatse irabona nk'iki cyabaye kabiri abantu benshi ibintu by'amahera babikora mu bintu by'indimo bashobora none ibintu by'imyongo inzote zarumye nibavomeye n'abantu bari kwa remote
Kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biduga ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga 1,600 ibigori biduga ku 2,600 ibiharage bija ku 2,500 naye ibiraya bikaba bigeze ku 1,400 iby'umuceri byo uburibwa nabifise nakabandi rukiya numudandaza w'umuceri mu isoko ya Makamba
nine nane ubu Tanzania wa mbere wa kabiri tudandaza 2,400 wa gatatu tudandaza 3,800 ugiciro cyo hasi tudandaza 3,600 uwo bita munyika uri kuri 3,300
atubwiye ibyo biciro aca abandanya
ntiturabibona ngene bazobuhimbaza kuko umwe wese yifata ku itama tumubari igiciro
mu bice badandarizamo ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze nibaruta Beatrice numwe mu bidandaza
ya yaragabanutse abantu kubera ubukene ntibashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambarana n'ibyo bakigura kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba ubu nta bitenge bagisuma wonsa amahera arundi bitwarara ariye atironse abatomboye ibintu by'ibitenge nabyo bakigura ahanini ndi kurarara mbere uwo mugina n'umunsi mukuru uri
uvuye ahagurirwa ibitenge ukajaho badandariza impuzu z'abana bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona nko mu myaka iheze Minani Violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugugwa cyane himirije Noweli
ubusikirenga kare nkagaha abantu babutse isoko aya masaha ya 5 ndibo zandaza ari 6 mbere abantu bababutse isoko kubona amabutika abantu batekera no kugura amasashe gusa ariko byarahindutse cyane
ahagurirwa ibirato by'abana naho nyene ni nkuko abaguzi ngo sikirenga nkuko umudandaza wabyo butoye Jiribera bivuga
ubumengo buri minsi isanzwe kubera usanga abantu benshi usanga bidonga ubukene ugasanga umuntu kubwo abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazimvye amashiringi yarazimvye bavuga ngo ibyo yari byarazimvye ibintu biri ku giciro kirekire
mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa bya nkenegwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwishi mu gusuma ibyo bafungura ishyirahamwe ya Buko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanye inyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusuma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongerike bure abikika mukiza mukuduza ibiciro
muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo basabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta inkuru irambuye eloji wirikaneza
Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ari karakora ari gusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe ugihagararira amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icubahiro haba mu karere no mu makungu abatari bake batangazwa n'ingene abarundi baryana kandi basangira urimi abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere yatangaje ko ikari gihe cyo gusubiza igihugu mutamana
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero twari twarihaye amenyo y'abatwenzi amahanga
yasuzo gurabarundi harihigi kogwa turiko turikuri operasyo agateka ega twara suzo gulite ni mwiyumvire igihugu kija gusembera ahugwa rukagwacho rutinira nonaho nitwatwa agateka.
Aha, President Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru ucitiriwe intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera President Nkurunziza kuwa mbere ukwindwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubako rusange. Yasiguye ko umuryazi w'amafaranga y'amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yabushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga umuriyaridi muramwe twagarura. Umugambi w'ubu ntitwahejeje, abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumva urwo ruhombo raba ibyubatswe n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bake mburandabiye ndahunze mu nyuma agacayiga uyayanja gacika ura cha pongo wajango wabukira kujire mongoki mwengwe mbele ya kure sana wani nishije nguche mkotuka kumbe uyesate ikari weta hiki kwa ya kusikie sikyo ito yivato leo tulavizi denji wa likuwa labuta na wani wasi zeyo api alimu minuki uwe ni mwze mwitule ura matari ura matara kusumize mwzawe
aliko wabugirgwa wa sanuko watashaka kufakuizima awani wabiri mwase luki mwuzi. Gabriel Rusigiri atwari ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku igwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Uku niko yabisigurije ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko tusana bariko baraduga naho tukiri kure cyane jewe nofata mfate kuri mu bitayeshere uvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfate ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka wa 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka wa 2025 hazaba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi.
Imiriza rya President Ndayishimiye mukubaka ico kivuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyaridi hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahari w'akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice President Ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe. Yamara nk'umwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakiraga haze mu gisata c'intwari bereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya harishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri President byo guhindura ingendo. Eroje uri kaneza
Amerika. Mu Burundi kandi haravugwa ikibazo cyo gutandukana kw'abashakanye mu mujyi wa Bujumbura. Muri mwaka ingo zirenga 330 zarasenyutse, ibyo biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguye gifashishije inshuti zayo mu Burundi maregezweho na Thierry Venda yishimiye.
Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenye amenyesha ko kibazo cyo kwahukana na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura cyabaye ndanse. Ibyo bigatuma habubwimukira bwinshi bwo mu Kinyegero nkuko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongo iryo shira hamwe.
Mugihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura cyabaye ndanse muri iyi minsi. Ibyo tubivuze twisunze ibihero dufise mishiramo ryacu Onestwe Tom Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi inzego zasanze mwaka gusa uwo mwaka nyene 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika amajana 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine 3 gusa agize inta meri ya Bujumbura.
Ibyo bitigira ibyingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa, Muhana, Mukaza muri uyu mwaka wa 2022 zigera ku majana 336. Byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Anyesi Bangira Icenge. Muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakoregwa bakinyezi abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo.
Ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Tukongera ko ibi byuko abubakanye bamwe bamwe iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira ukuyaga ukiyago. Iyi ndimva iri kirabituma niyo kusanga abari ko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urugo bagiye kubaka ugwariko kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni kuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi ibazo bishobora kubashikira mu rugo.
Iryo shirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana byatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu. Kurundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango biganiraga iz'imisa remesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo.
Urugo ntirushoboka Imana itarimo abantu bataye Imana banki Imana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo chef atari Imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko bavuga ivyabo nakavuga ivyiwe tuje kuri plage je nkeneye kuryama ndeka kuvuza iradio nkeneye gutsinzira uje nange nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanya mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukorana mu rugo kwawe nangoma ndakubwire ko vyamaze inko za bizisambura muramukazawe ashitse mu rugo agera kubwire ngo guponda ngo urya mugore wa ni kimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramukazawe cyane.
Ibi rya Amerika ryavuganye kandi n'urongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa abakorerwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza. Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo aribo benshi cyane basaba kwahukana
kandi ugiye kubiraba usanga n'ibicigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo. Abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato.
Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze.
Icyo tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushyirwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngi.
Iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe n'ukutumvikana amashirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata. Izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise. Ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mu bubakanye uburizwamwo na mugenzi we. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika.
wambere, guru wambere, uri gitego.
Mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu nkambi zandutse na Nyarugusu muri Tanzania haravugwa indwara zijyanye no kutabona ibiribwa bihagije ku bana. Inkuru ya James Joven.
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barafa hafi buri mwaka. Ubitegeye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo. Muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize.
Watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe.
Abana 27,263 na watatu bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo, uburemere n'imikurire. Muri icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye, abandi 5,365 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire. Ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa PAMU yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAMU muri iyo nama.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAMU idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameanza njia ya gasa tu kwenye kutapia mlo mkali, lazima alianza na uwakali.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka n'amasoko rusangi yugawe batagiraho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu.
Uko bivanye n'izindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni kuri abantu benshi bagwaye amayestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ivyo kurya. Umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri ama igwara yabaye menshi ama estoma
budufasha katwiyumvira ko bakatubadundi vyo kurya nk'iripuka duro kwezi turose ifu nibi n'ubushaza nyuma tukaronka nk'umuceri nibiharagi bakatubaradubinoga umuntu bezuko kya dushyo kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi buri ku mwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Byemezwa n'ishyirahamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na Rene Diane Tana umaze iminsi afasha kuyabageza aho tubifurije kuzagira Noheli nziza. Noheli nziza by'umwihariko ku baganga bavura mu bitaro bya CHUB i Butare kimwe na mu bitaro bya CHUK i Kigali. Ubwitange bwanyu muramira ubuzima bw'abarwayi mu bushimirwe. Umwe mu barwayi mwakiriye umwana w'umukobwa utagira ukwasa mwitayeho umunsi nijoro hamwe n'amakipe y'abaforomo ndetse n'abanyeshuri mu kamusubiza ubuzima yasabye ijwi rya Amerika kumufasha kubashimira muri intwari. Muzagire Noheli nziza mbatuye aka karirimbo ikimwaka w'ibihumbi 2019 n'abana bo muri Kizito Music Academy mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yeah.